Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika ribandanya kubashikiza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi. Muri kumwe na Fidel Niyongabo ndabaha ikaze mu biganiro byacu byo kuri iyi saha.
Kugira ngo iyo radio ishobore gusamirana mu Burundi ivugira ku murongo wa FM. Uwo murongo wa FM rero urafise ingene utangwa ngaha mu gihugu. Nuwo murongo rero uhagarikwa so kuvuga ko ari ibindi bizunguruka bicakura.
Wani Gabriel Bihumugani ajejwe ivy'amategeko mu rwego rw'igihugu rujejwe kugenzura umwuga wo gutangaza amakuru mu Burundi avuga kwihagarikwa cy'ibiganiro by'amaradio BBC n'Ijwi rya Amerika mu Burundi mu kiringo cy'amezi atandatu. Tubafitiye n'inkuru yerekeye imyiyamamazo y'ugutora cyangwa guhakana ihinyanyurwa ry'ibwirizwa nshingiro mu Burundi. Tutangurire kwitangazo ry'Ijwi rya Amerika. Ibiro by'Ijwi rya Amerika bijejwe imigenderanire bihejeje gusohora urwandiko rukwirikira Ijwi rya Amerika ririyamirije ingingo yo guhagarika ibikorwa vyayo ivyo gutangaza amakuru mu kiringo cy'amezi atandatu ihejeje gufatwa na Leta y'u Burundi. Ingingo izotangura gushigwa mu ngiro kuva ku igenekerezo ry'indwi ryo ku kwezi kwa gatanu. Umuyobozi w'Ijwi rya Amerika Amanda Bennett yagize ati: twatangajwe niyo ngingo yafashwe uyu munsi n'ugwego rw'igihugu rujejwe kugenduza ibinyamakuru n'amaradio mu Burundi ibuza iradio Ijwi rya Amerika gutangaza amakuru. Ati abanywanyi bi radio Ijwi rya Amerika bazaye amaso ku radio Ijwi rya Amerika ibaha amakuru nyakuri ataho yegamiye kandi adaca ku ruhande ibera hirya no hino ku isi, ari naco gituma iyo ngingo ibangamiye abarundi batagishoboye kumva amakuru y'imvaho muri ibi bihe bihambaye igihugu kirimwo. Aya makuru arateye agahinda cyane muri iki gihe hari haheze umunsi umwe amakungu yibutse umunsi mpunguza amakungu wahariwe ubwigenge bwo gutangaza amakuru, umunsi usaba ibihugu gukura aho ugushinga inzitizi ku binyamakuru n'amaradio. Ibiganiro by'Ijwi rya Amerika bizobandanya kumvikana mu Kirundi no mu Kinyarwanda ku mirongo yacu migufi short waves hamwe no ku buhinga ngurukana bumenyi hamwe no ku mirongo ya FM mu bihugu bibanyi by'u Burundi. Ivyo Ijwi rya Amerika ribitangaje nyuma yo Leta y'u Burundi hagaritse amaradio mpuzamakungu abiri gusamiranirana ku butaka bw'u Burundi mu kiringo cy'amezi atandatu. Karenga Ramazan ayoboye urwego sense yavuze ko radio BBC itihanuye kandi yaragabishijwe nayo radio Ijwi rya Amerika yararenze amategeko mu kubandanya isamirana ku murongo w'iradio yugawe mbere inaha akazi umumenyeshamakuru w'Umurundi aronderwa n'ubutungane bw'u Burundi. Ibindi kuri inkuru twumviriza umumenyeshamakuru wacu Raymond Zimana.
Karenga Ramadani arongoye urwego sense mu kiganiro kumenyeshamakuru yemeje ko abagize ubwo rwego bumvirije ibivugwa mu binyamakuru bitandukanye bisamiranira mu gihugu cy'u Burundi kuva mwaka wa 2018 utanguye. Kuri uyu wa kane baciye bafata ingingo yo guhagarika radio y'Abongereza BBC hamwe n'Ijwi rya Amerika ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kiringo cy'amezi atandatu zidasubiye gusamiranira ku gataka k'u Burundi kuva ku igenekerezo ry'indwi ukwezi kwa gatanu 2018. Karenga avuga ko BBC itihanuye kandi yarahawe gasopo.
Ku ruhande rwa BBC sense yafashe icyo gihano kuko nawe nyene twarabandikiye ku igenekerezo rya 16 ukwezi kwa gatatu tubagabisha ku kiganiro cyaciye kuri iyo radio kijanye n'iribwirizwa shingiro n'umunyamakuru twarabandikiye turanamuhana tumuhanura. Ariko naho twanzise iryo kete ku bijanye n'ikiganiro cyaciye kuri iyo radio itariki 12 z'ukwezi kwa gatatu aho abahinga bacu bakurikiranira hafi ivy'amaradio n'amateleviziyo n'ibinyamakuru babonye yuko icyo kiganiro cyagiye guteranya kikacanishamo abarundi barasubiye kugira ikindi kiganiro itariki 24 z'ukwezi kwa ndamukiza aho umutumire muri icyo kiganiro yifatiye kugahanga inzego z'u Burundi bivuye ku mukuru w'igihugu kushika hasi.
Kubijanye ni radio Ijwi rya Amerika uyarongoye urwego sense yavuze ko iyo radio yaho nyanza amategeko bikomeye ari nacyo gituma ifatiwe ibihano itanagabishijwe. Ayo nayo ni nko kuvugira ku murongo wa radio yugawe n'ubwo rwego guhakaza umumenyeshamakuru aronderwa n'ubutungane bw'u Burundi hamwe no gutangaza amakuru ahengamye
Ijwi rya Amerika bobo bagiye kure mugiye kuri internet mukafyonda kuri site y'i radio muri za radio zogawe uce wumva ibiganiro vya Voix d'Amérique nuno munsi kiretse babikuye mu kanya izo radio zarafuswe mu mategeko twisuruza amategeko kuva ukwezi kw'icenda umwaka uhize ariko bakabandanya bakoresha wewe ufyonze uzi yuko ugiye kumviriza radio Burundi ukaca wumviriza ijwi rya Amerika ubwa kabiri ntibagejeje ngaho gusa bace babandanya ejo bundi baranahaye akazi umunyamakuru w'Burundi arondegwa n'ubutungane bw'u Burundi kubijanye n'ingorane zashise ngaho kandi akaba baranamurungikiye umutayi muzamakungu umuntu arondegwa na lahe woca bamuhakazi ivyo barabikoze uwo muntu tuvuze uwaho turiko turavugana akora mu rurimi rw'Igiswahili muri Voix d'Amérique hanyuma si ivyo gusa mu biganiro byacishijwe kuri iyo radio itariki 5/4/2026 z'ukwezi kwa ndamukiza aho amakuru yose yagiye aca kuri iyo radio twabonye ko ahengamiye kandi atakurikiza amategeko y'umwuga nk'akarorero nk'ivyo biganiro bya itariki 5/4 bashase kushira mu ngorane imigenderanire iri hagati Burundi n'ishiramwe muzamakunguroni
ikindi kinyamakuru tafatiwe ibihano ni kinyamakuru Le Nouveau hahagaritswe igisata cyo kumenyekanisha mu kiringo cy'amezi atatu eka ni radio ya Faransa RFI iradio isanganiro hamwe na radio CCB FM please vyagabishijwe n'ugo gwego abajijwe nimba izo ngingo ugo gwego gwafashe atari zerekana ko mu gwego cy'u Burundi atabwigenge bwo kumenyesha makuru buhari mu gihe Burundi buri no mu bihe bidasanzwe by'amatora urongoye SNC yishyuye ko ugo gwego wisunga amategeko atakindi ruraba mu gufata ingingo
ntugire impungenge imigenderanire izokwama imeze neza hagati y'u Burundi n'ibindi bihugu ariko mu gihe abaye amakosha mutama aho utegezwa kuyahana kandi ukayanisha amategeko nukuvuga rero nico tuma yuko ngo turi mu bihe bikomeye bigoye by'amatora tuwe turaba aho tugeza naho iby'imigenderanire u Burundi bufise ubushikiranganje bw'u Burundi bw'imigenderanire hagati y'u Burundi n'ibindi bihugu twebwe twafashe ingingo nk'ugwego rw'igihugu rukurikiranira hafi imirimo y'abamenyesha makuru
Karenga yavuze ko izo ngingo za Senate atari nabanduka kuko ubona ko yarenganijwe ashobora kwitura ubutungane afise ukuri bukamurenganura izo ngingo zikaba ziyongera ko yafashwe kuwa 11 ukwezi kwa 4 n'ubwo gwego ryo guhagarika igisata cy'ikinyamakuru iwacu igisata cy'abantu batangira ibyiyumviro mu nkuru zanditswe n'ico kinyamakuru izo radio zihagaritswe zikaba zisanze mu bihano radio Ntumbero FM yahagaritswe mu kiringo cy'amezi atandatu na Sense kuva mu kwezi kwa mbere 2018 i Bujumbura Remonzimana ijwi rya Amerika
urakoze rero kuri iyo nkuru muri icyo gihe ishyirahamwe ry'abamenyesha makuru batagira imbibe Reporters Sans Frontières ryiyamirije ingingo y'urwego rw'igihugu rujejwe kugenzura umwuga wo gutangaza amakuru mu Burundi Sense yo guhagarika ibiganiro by'amaradiyo BBC n'ijwi rya Amerika mu Burundi mu kiringo cy'amezi atandatu yafashwe na Leta y'u Burundi uno munsi wa gatanu ishyirahamwe Reporters Sans Frontières rivuga ko iyo ngingo igenewe kubuza itangazamakuru mu kiringo gukurikiranira gukurikirana imyemamazo yerekeye referendum ku ihinyanyurwa y'ubwirizwa nshingiro ry'u Burundi rwego rw'igihugu rujejwe kugenzura umwuga wo gutangaza amakuru mu Burundi Sense kwagiriza amaradiyo BBC n'ijwi rya Amerika ko yarenze ku mategeko agenga umwuga wo gutangaza amakuru rwego Sense rwamenyesheje ko ibiganiro vy'ayo maradiyo abiri bizozizirizwa mu Burundi mu kiringo cy'amezi atandatu kuva ku itariki 7 z'ukwezi kwa gatanu ishyirahamwe Reporters Sans Frontières ritangaza ko kuziririza amaradiyo mpuzamakungu abiri akomeye cyane iminsi mikeyi imbere ya referendum ku ihinyanyurwa ry'ubwirizwa nshingiro vyerekana ku buryo bugaragara ko abategetsi b'u Burundi bashaka kubuza ko haba impari ku vyerekeye iryo bwirizwa nshingiro kandi ko bityoza uburenganzira bwo kuronka amakuru iryo shyirahamwe ryibutsa ko atangingo ifatiye kuri demokarasi n'imwe ishobora gufatwa mu gihe itangazamakuru riziririjwe kurangura umwuga waryo
Shuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835 buri munsi ni kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu, kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu, no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba. Kuwa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11835.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Mu ntara ya Kirundo, umugambwe Paripe agakiza uhamagarira Abarundi kwemeza ibwirizwa nshingiro ryahinyanyuwe mu gutora ego. Mu kiganiro yahabamenyesha makuru kuri uyu wa gatanu, Octavie Mukerereza arongoye uwo mugambwe mu ntara ya Kirundo avuga ko oya itigeze kandi itazokwigeza itsinda mu mateka y'itora ry'ibwirizwa nshingiro ryahinyanyuwe kugira rizanire ubwigenge Abarundi. Ibindi kuri inkuru twumvirize umenyesha makuru wacu Jean Bosco Ndarurinze.
Muri Paripe agakiza kwemeza ibyirizwa shingiro ryahinyanyuwe mu gutora ego niyo nzira yonyine ishikana kuri demokarasi. Octavie Mukerereza arongoye Paripe agakiza mu ntara ya Kirundo.
Eh, ari nacho gituma tugomba gushikiriza abanyagihugu bose turongoye muri umugambi Paripe agakiza bose mu ntara ya Kirundo, tugomba kubahimiriza tubabwira yuko kugenda kiretse cya 17 z'ukwezi kwa gatanu bazatora ibyirizwa nshingiro bavuga batora ego. Kiyana gitumye duhamagarira gutora ego nuko ibyirizwa nshingiro yari imaze gutorwa rigashirwaho, niyo nzira ya demokarasi, niyo nzira yuko umwenegihugu wese yishyira akizana akidegenza.
Ku bwa Paripe agakiza Mukerereza ati iteka aho ryamye oya ntizigera ije imbere ya ego.
Twebwe turarishima ku mpande zose kuko tuba tutarishima, ntabwo twakwemeje ego. Tuma twahisemo kubabwira tora ego nuko tora oya, ntabwo twigeze tubona yigeze itsinda, nta naho turabona yatsinze no kuzotsinda ntizigera itsinda. Nicyo gituma twababwiye ko utora ego kubera utoye ego uba wemeje ibwirizwa nshingiro, kandi ibwirizwa nshingiro naryo ni inzira ya demokarasi kumwe n'igihugu kwishyura no kwizana no kwitegenza.
Uwo mufasoni ari mu bakenyezi bake barongoye imigambwe mu ntara avuga ko umugambwe aserukira abatazirigwa barashika kwigisha abanyagihugu.
Ucisha itangaza ku iradiyo ni strategi imwe mu zihari, ni ukuvuga yuko twebwe umugambwe wacu twashimye kubicisha ku iradiyo, birashikira abanyagihugu cyane kuko uwuguruye iradiyo wese akumviriza amakuru acyasumva.
Kubwanyu urumva ntibabigikenewe yuko umuntu aja hariya mu misozi kubwira abanyagihugu kubakoranya ati tora ibi toyi.
Nibaza ko ariho abanyagihugu nabyumva rwose gusumba, kubera we ubuhinga bwarateye imbere, abanyagihugu benshi abenegihugu benshi barakunze kuba bafite amaradiyo, kandi inkuru ica igwira cyane yumvikana cyane. Niyo twebwe niyo strategi twawe iyo dufasha kugira ngo batumve neza gusumba.
Ku rutonde rwashyizwe ahabona n'umugwi w'igihugu ujejwe gutunganya amatora seni, haboneka ko imigambwe n'inani bigera ku 27 yiyandikishije kugira yiyamamarize itora ry'inyanyurwa ry'ibyirizwa shingiro. Ntiturashobora kumenya imigambwe n'inani ziriko zirakorera mu ntara ya Kirundo. Mu mugwi w'intara ujejwe gutunganya amatora mu Kirundo bamenyesha ko bamaze kubona ikirangamisi cyo kwiyamamaza 18 rw'abigenga amizero y'Abarundi. Urongoye umugwi w'intara ujejwe gutunganya amatora avuga ko abiyamamaza bashobora kuba baratanze ibirangamisi vyabo mu migwi y'amakomine ijejwe gutunganya amatora. Gushika ubu umugambi Frode Bunyakuri iragiye igandadaye n'urunani amizero y'Abarundi, nibo Ijwi rya Amerika rimaze kumenya ko bamaze gutunganya imiyamamazo mu ntara ya Kirundo ihagarikiwe n'indongozi zo ku rwego rw'igihugu. Umugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD witezwe kwiyamamaza ku rwego rw'intara ya Kirundo kuri uyu wa mbere uza. Kuri uyu wa gatanu mu ntara z'uburaruko bw'u Burundi, umugambi uri ku butegetsi wiyamamarije mu ntara ya Ngozi, urunani rw'abigenga amizero y'Abarundi rubandaniriza mu ntara ya Kayanza. Umugambi Iprona nawo nyene wabandanirije imyiyamamazo muri iyo ntara ya Kayanza muri komine ya Rango. Mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Jean Bosco kuri iyo nkuru. Tugaruke ku ngingo ya leta y'u Burundi yafashe uno munsi kwa gatanu yo kugara kuva ku munsi wa mbere mu kiringo cy'amezi atandatu imirongo ya FM Ijwi rya Amerika yumvikanira ko ku butaka bw'u Burundi. Mu kiganiro Gabriel Bihumugani, umuhanuzi mu vy'amategeko mu Burundi, yahaye mu kanya mugenzi wacu Diane Nini Nahazwe, yatanguye avuga ko Ijwi rya Amerika ryugawe kuri FM gusa.
kugira ngo iyo radio ishobore gusamirana mu Burundi ivugira ku murongo wa FM. Uwo murongo wa FM rero urafise ingene utangwa ngaha mu gihugu. Nuwo murongo rero uhagarikwa so kuvuga ko ari ibindi bizonguruka bicakura.
Ni kuvuga rero yuko ari mirongo ya FM y'ijwi rya Amerika n'andi maradiyo azoba hagaritse mu kiringo c'amezi atandatu.
Yego.
Yego, ni ki ngingo mwafashe mwisunzi ki yiyumviriwe kuva ryari hamabo yega barayimenyesheje?
Twebwe dufata ingingo twisunze amategeko. Kuryo wabona kumbure iyo ngingo yafashe ko twisunze amategeko. Nta kindi gikuraho ingingo y'ugwego usense kiretse ingingo yofatwa na
nko ku ijwi rya Amerika hari nk'amatariki atandukanye agera atangazwa ahanini nk'ayo matariki yatanzwe amategeko ijwi rya Amerika yarenze ko mudomye ko urutoki ni nka yahe mu gatanga n'akarurero
hariho ibwirizwa rigenga ubwego bw'igihugu sense iryo ryararenzwe hakabwirizwa rigenga umwuga wo kumenyesha amakuru mu Burundi iryo ryararenzwe
gute
hakaba code de déontologie des journalistes b'abarundi iyo nayo nyine yararenze
muza muraduha akaroro kaho muvuga iryo tegeko ryarenzwe gute hari mu nkuru ya he canke hari mu makuru ya he n'ivyavuze mu
tariki 4 itariki 5 itariki 17 itariki 2026 itariki 27 zo kwa kane uyu mwaka niho haciye rero ko inkuru ziteye kubi n'ingingo ya 17 ibwirizwa rigenga umwuga kumenyesha amakuru mu Burundi.
Iyo ngingo ivuga iki? Hamizo nkuru zavuga iki?
Urumva ibyo byose nk'ayo mantu ze yose ashobora kubidondagura mwebwe izo ntuze murazifise mukeneye murashobora kuzishyira ko mukumviriza ibyo mwagize mugabo iryo bwirizwa
mushinga ntahe Gabriela ijwi rya Amerika.
Iyo ngingo
ijwi rya Amerika rifise amakuru atandukanye hari hayaba mu gitondo hari hayaba ku mugoroba hari hayaba ku muhingamo muri aho hose iyo ngingo ya 17 aho muri ko muravuga ati yararenzwe kwa karimbi hari he
ingingo ya 17 ivuga yuko mu gushikiriza amakuru tereza gushikiriza amakuru yatohojwe neza kandi adahengana
muravuze muti iyo ngingo ya 17 iratomura ko amakuru aca ku radio ategezwa kuba yatohojwe neza ayo makuru yari yatohojwe
yaba yari yatohojwe akacashikirizwa hisunzwe iyo ngingo urumva ntakosa ryari kuba rihari
nkaho
nakarura hajya mwabajije muti mbega none mwaba mwarenze ingingo iyihe mwaba mwaba byagenze gute ugiye kandi ukaraba muri code d'ethique et de déontologie y'abajournaliste b'i Burundi mu ngingo ya kabiri n'iya gatatu bavuga yuko umunyamakuru kizira ko ashikiriza inkuru ihengamye ishobora gutuma haba ugwikekano canke naho gusamirana hakurikije ubwoko intara amadini n'ibindi mu ngingo ya gatatu kandi umumenyesha makuru ntarekuriwe gushikiriza amakuru ashobora ariko kuba arimo ibintu bicyoza canke bitumirira abandi gukora icaha
ubundi ko umwuga utunganije hagize ubeshegwa hagize uwumva ko bamuvugiye ibitari byiwe kuko mwavuze ko hari amakuru yatatohojwe hariho ukungene bicamwo umuntu akegera iyo radio akavuga ati ahamara ndenge ya karimbi sivyo navuze reka nisigure canke ibinyoma sivyo umuco n'uyo kuraho muvuga ko amakuru yatanzwe atari yatohojwe mwarashikiriye iyo radio murerekana ati aha abeshe ukuri kwari ngaha kugira ngo ijwi rya Amerika nabo ribahe umwanya wo kwerekana ukuraho kwari kure canke hari uwituye uwabituye avuga ko yarenganijwe bamvugiye ibitari byo
mu gihe hariho icaha kiriko kirakogwa ukabibona canke ikosa ariko rirakogwa nturinda kurindira ngo uce muri bwa buryo canke ibyo ariko uradondagura tufate nko mu bijyanye n'umwuga wo kumenyesha amakuru oya utegereza guhagarika iryo kosa ariko rirakogwa ubwo nyene kuko utari hagaritse wewe mu mirimo bujejwe ntashobora kurakora ni ukuvuga en cas de flagrance ivyo biro bica bifata ingingo bikazoja kumenyesha assemblée plénière mu nyuma ico ingene ivyo biro vyafashe ingingo vyihuta n'igituma
mwe muri rya nino turindiriye ico mwiyumvira kuri iyo ngingo turafise wa mbere Emmy ikaze ku ijwi rya Amerika
murakoze merereye hano mu gisagara ca Bujumbura mu komine Kanyosha iciyumvira canje kubantu bise inkuru yuko bagiye guhagaritsa iradiyo ry'igihugu cya Amerika nababaye cyane rwose kuko kubantumvirije iyi radiyo anayibumva yuko ihengama icyo twasaba urwego rujeje gucungera ukungene ibinyamakuru bikora ni uko bokwisubirako kuko nukuri turababaye nyari radio yanduye amakuru ashimishije atomo
murakoze cyane ubwa mbere hoho uwo muvuze muti ni umunyagihugu avuga ko ababazwe nuko ijwi rya Amerika rihagaritswe ibiganiro byazo kandi we yahora yumva yuko ridahengama ubwo n'uburenganzira bwiwe kandi uvuze utumunyagihugu canke umbere ukanamuvuga n'izina ibyo ni ibintu bisanzwe n'ubu hano mu Burundi bariko baratora bariko bariyamamariza kuzotora ibwirizwa shingira yabiye abavuga ko bazobitora n'abavuga ko batazobitora ni muri demokarasi nuko bigenda mugabo rero urumva kubijanye no kuraba ko ikinyamakuru cisunze amategeko cyangwa kitayisunze si ibyo umunyagihugu ari wese ibyo ni ibyo urwego rw'igihugu sense
ariko mumusiguriye mugerageje gusigura neza ngira ngo nubwo batabaye amategeko bo bayazi haba ibyo bamwe bamwe haba mu byo kumenyesha amakuru cyangwa ku ruhande rw'amategeko sense ivuga ati akana karimbe mutabwirije kurenga umunyagihugu mu gihe yoronka umuco byo namufasha kuzaramenya ati iyi nkuru yarahengamye gucya hamejo yumvirije akumva ati irahengamye cyangwa ntiyengamye
urumva ukeneye muce kuri ivyo bisaba yuko tumwereka amategeko yose y'umwuga
kaze ku juri y'Amerika y'Imana
murakoze cyane
ikibazo canke intererano
iki kibazo nagomba kumubaza canke intererano je no vuga yuko twakubiswe n'inkuba umba yuko iradio y'ijwi y'Amerika yugawe cyo kimwe n'iri ya radio
bisi
twatangaye cyane kuva yuko bavuze yuko ngo tsoba zarahengamye kaba rero numvise nk'ibibazo mwamubaze nanje namye nibaza nimba ukuri iri radio nyene yarahengamye ikavuga makuru akariyo cyangwa ikavuga makuru yoba atatomokeye icyo kintu ubwo niba abo bantu yavugiye amakuru boba barituye ubutungane bakabandika mu binyamakuru cyangwa bikavugwa bakitura ubutungane bakavuga ati iradio rya Amerika yaratuvugiye amakuru atariyo imbere uko bafata ingingo yo kwiyukara burundu yo kugara mirongo isamiranire nk'ubu ni wacu mu Burundi
si Burundi ni mu kiringo cy'amezi atandatu
cyangwa boba hari gasopo bari barahaye iradio rya Amerika yuko yoba hari hamakuru yoba iri kiratanga atanezereza ubwo rwego sene cyangwa kubijyanye na sene na
ubunagure
yumva by'ukuri amakuru yo yatanga gute ko tubona bo babihutiye kugara iradi
urakoze cyane
n'icyo kibazo nari mfise yuko yo kudusobanurira aduhe abo ba atubwire igituma bo babihuse kugara atabo babonetse bavuga yuko baba baratangajwe inkuru itariyo atange na karorero
ugira umusimizi
kuko tubona yuko kwihutira kugara bari kubanza kwihutira kubanza kuvugana n'iradio rya Amerika bakavuga bati aha mwararenzo ya mategeko numva batari guhuta kugara kuko nk'abanyagihugu dusanzwe twumviriza amaradio twumva n'amakuru avugwa hirya no hino nitwe tuca tuhahombe
urakoze
natambaza rero mwebwe abamenyesha amakuru mbega iradio tuzobandanya no ku rwego rwa Facebook cyangwa internet tuzobandanya dukurikirana amakuru cyangwa bahugaye byose burundu
urakoze cyane rwose Gabriel murumvise utubazo Habimana agarutse ko sinzi ko mwamuha umuco ku bibazo bitandukanye abajeje
urakoze cyane mu bisanzwe jewe ngerageza kuvuga nsigura ibyo amateka avuga ariko hariho ushobora kubibwira akabyumva mu gihe wenyine ashobora kuraba ayo mategeko akayakurikirana akabona kumbure ibyo ayo mategeko avuga mugabo hari n'uwundi ashobora kuvuga ati oya jewe sinkeneye no kubibwira ndasomeye amategeko mbwira wewe kubera iki wagize ibi ni nkaha yavuze ngo mbega nimba ngo tubona yuko iradio ijwi rya Amerika yoba yarahengamye urumva kugeza ubu ntiyemera yuko twafashe ingingo tubonye ko yahengamye oya mu gihe atabyemera rero nta handi mpava nshavuga ndabimubarire kuko ni urwego ruriho kwashinzwe rwahawe ubwo bubasha bwo kugira ngo rubikurikirane ahubwo yabaza ati iyo ngingo twoyironka tukayibona tukaheza natwe tukayisesa
mukurindira kwiyonginga ayironka nka nakararo kamwe uwo muhaga Gabriel kumwereka ku juri ya Amerika ryahengana
nukufuka jatanzi nguru zidatoho
nguru
zichani ishamu nguru zihamagari la kukori kivi ya wala pichumbiri
ya he muli zose mguwa herudim
itali kivili na zita andatu nivili nindugwe hari gechi sahachumi na zivili au hari itariki ibiri na zitandatu itariki ibiri n'indwi hari igihe cy'isaha zitatu n'iminota mirongo ine
z'agatondo
yego aho rero bariko bavugisha ishirahamwe uburongo ishirahamwe parsem amakuru rero yaciye ko yari mu Kirundi
twese kandi na Salome ku murongo Salome kaze kujugi Amerika Salomon Gabriel murumvise Salomon ati ingingo yafatije ujya America irakuye kandi ratunganye ariko ari kandi na Peter we yabaje ati turiko turaja mu bihe by'amatora igihugu cyo Burundi cimirije wari wo mwanya mwiza wo kugara ino radio FM zayo mu gihe abarundi bazokenera amakuru ari giriko biraba muri ayo matora kamara maka
mu Burundi dufise iradio zirenga 200 zisamirana kandi zifise imirongo no kuvuga linye editorial itandukanye iradio z'igihugu ni zibiri gusa iy'igihugu RTNB na Radio Critique izisigaye zose ni zabigenga no kuvuga zishikiriza amakuru uko zishaka mugabo naho zishikiriza mvuze ntizishikiriza amakuru uko zishaka no kuvuga zishikiriza amakuru zikurikije intumbero zihaye ariko zisunza amategeko ibihe by'amatora ndabifata nk'umunsi wa Mungu umuntu aba yambara gahusu keza kaja mu misa cyangwa uwundi munsi umuntu yambara gahuzu keza kaja ku rubanza no kuvuga wambaye impuzu nziza ugiye kuri urwo rubanza uba wanka yuko bahava bagucisha mu ijisho iyo bishitse rero ugasanga ugiye uri kuraja kuri urwo rubanza uranyereye uguye hasi icyo ukora ubanza kuja guhindura iyo mpuzu kugira ngo ushobore kubandanya urwo rubanza cyane nawe ukayihanagura nibyo rero urwego sense rwakoze suva yuko mu gihe haje ibihe by'amatora cyangwa ibiki yuko kimesha makuru hamwe gikoze ikosa kitohanwa hisuswa amategeko oya kirahanwa kuko niko biteza kugenda nta kundi no kuri harabo bibabaze harabandi kumbre bineze ariko abari bo bose twabwira tuti nibihangane kuko amategeko y'igihugu gategezwa kubahirizwa nako byogenda
twese kandi na Fidela ku murongo Fidela na wewe ikaze kujugi Amerika no muri isanga
sawa murakoze cyane
ni kibazo intererano kandi uvunaguye
hanyuma rero nkagira ngo mubaze SK Frema ibyo bintu kuko bitaje biberewe mbere yuko ibi bintu by'ibiri ngo biza ko bitari bimenyewe guhana amaretso n'ibinyamakuru mugabo aho byatangiriye bivugwa amasaha gatatu akaba ariko ibyo bikorekora cyane mbe kuko hari ikintu kinini nyuma yo gushaka kugira ngo mu bikorwa byose hasigaye bimwe gukorera leta rimwe tumva mu bihugu by'abarabu
murakoze cyane
mu bisanzwe ngaruka ko se nayo ndavuga n'ukuri ndatahura abantu bose ariko barabaza ibibazo bicanje biriya bakavuga bati mbega none ubukwe cyari gihe cyo kugira ngo izo ngingo zifatwe nagira ndabe nk'akarorero nko mu mwaka uheze twarafashe ingingo kuri radio CCIB FM Peace tutabanje kugabisha hari ibyo birakogwa suvuga ko tubikoze uno munsi gusa oya ibyo birakogwa biri mu mirimo yacu
nta nico biheza ngo byicere Gabriel
umubyeyi abafise intumbero zibiri ku mwana kumurera amwereka icyiza no kumukosora mu gihe abonye ko akoze ikosa none hari umubyeyi yorera yereka umwana icyiza gusa umwana agakora ikosa ntamubwira ati mwana nje aho wakosheje wumva iyo bari umubyeyi kwe nicyo gituma rero natwe muri urwo rwego rw'igihugu sense turakebura tugahanura mu gihe tuba tubona tuti byagenze gutya
Murakoze rero amakuru n'ibiganiro twa twafite kuri sahani ubigarukiye dushimye engineer adufashije mu hinga bw'ivyuma kare hamwe na Innocent Kimenya rufashije kwegeranya ibiganiro twashikije kuri isaha mwese rero ndabishurije ibihe byiza mwandanye mudukurikirana mu biganiro byacu kuri Radio Ijwi rya Amerika.